mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu iganiro vye n'ubwenekerezo rya 20 ukwezi no kwa gatandatu muri 2018. Hano muri studio muri kumwe na Jodiane na Hazengiye kwemesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa ari mu Burundi. Mu Rwanda ni ku 104.3 ku murongo wa FM tulive no kwezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu uko mwaka utasha makungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Icivugo cuno mwaka ni twifatikanye n'impunzi. Ishami rya ONU ryita impunzi ku CHCR risigura ko ico civugo catoye kugira ngo amaleta ahimirizwe gufasha no gushigikira impunzi ku buryo ubwa mbere umwana wese yahunze aronswa uburenganzira bwo kwiga, ubwa kabiri umuryango wose wahunze ukabaho utunganiwe mu mutekano uronswa ivyangombwa vyose bikenewe, ubwa gatatu naho impunzi yose ahiri ikaronswa aho yisumamwo canke ikigishwa ko yo kwisumamwo mu kwiyungunganya. Ubwo ivyo nivyoroshe gushika ko mu gihe umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yamenyesheje ejo mu ijambo yashikirije ko kugeza ino saha impunzi ziharurwa mu miliyoni 68 mu mwaka w'2017 gusa. Muri izo mpunzi harimo Abarundi n'Abanyarwanda bari gani no makambi atandukanye turaza kubaha ijambo za Mozambique, Malawi, Zambia n'ahandi, mu Rwanda, Uganda, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Tanzania. Uno munsi nimwe batumire bacu kugira ngo mutubwire uko mubayeho nk'impunzi. Ariko imbere yo kubaha kanya turasamenyesha amakuru bacu bari gani no batubwire uko uyu munsi uri kurahimbazo. Turahera kuri Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda. Desire, amahoro ngaho mu Rwanda?
Amahoro Diane.
Ego, uno munsi ku rwego rw'igihugu uyu munsi mpuzamakungu hari impunzi wahimbarijwe he, hama ibirori biko bigenda gute?
Ni ukuvuga ko ibirori byamaze kurangira byahimbarijwe ahitwa mu kambi ya Nyabiheke iri mu karere muri gisiri cya Gatsibo, ikaba iri mu ntara y'Uburasirazuba y'u Rwanda. Niho rero abanyacyubahiro batandukanye guhera ku mushikiranganji ajejwe ibibazo by'impunzi userukira hasere mu gihugu cy'u Rwanda, reka gutwara amashyirahamwe ya ONU yose yo mu gihugu cy'u Rwanda, userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha mu Rwanda, bose bari bitavye baje muri ibyo birori by'impunzi. Niyo kambi y'abanyekongo, kambi mbere sinavuga kitari gito kuko yubatswe mu mwaka w'2005. Hari abakongomani rero bashika 15,000 bimaze kuronka ico bita statu y'impunzi, n'abandi bashika 3,000 bakirindirije. Ibibazo nyamukuru rero bihari muri iyo kambi nuko bavuga yuko gufungura ari ikibazo gikomeye, kuko muri kino gihe ubuhunya ntibakibahereza imfungwa nk'uko byahora, baha amafaranga bagahita bakimenya. Ni ukuvuga yuko rero bagiye kuraba basanga batanga amafaranga nk'260,000 ku muntu ku munsi, ukumva bakavuga yuko ari amafaranga make cyane yuko ku isoko yatwaye atashobora kuyagura, kuko ku kwezi impunzi idemeye amafaranga 76,000.
Usibye ico kibazo cyo gufungura, hari ikindi kibazo bashikirije bahura naco mu buzima bwa kugamisi yose ga Desire, na cyane cyane ko hamaze igihe kinini.
ego kindi kibazo bashikirije ikibazo kijanye n'indero y'ugwaruka imbere muri rusange nuko abanyeshuri baheje amashuri bariga bakigana nabandi bagaheza amashuri yisumbuye bamaze guheza amashuri yisumbuye ubuzima cyo hagaragara ngaho kuko muri kaminuza ubu muri kino gihe abanze uburenganzira bwo muri kaminuza ari batanu gusa kandi buri mwaka yamiriko iraramura abana bahejeje seconde bakavuga ko rero ari igikorwa ari ikintu kigoye cyane kibangamye kuko gituma abana baheza amashuri bayaheza bakabura iyo bajya bagaca bajya mu ngeso zitandukanye ari nacyo bituma mbere bavuze ko hariho mu ndero ijyanye n'ingero abakobwa bakiri bato batwara inda hataragera bafite imyaka 16 ugasanga ari iteye ikibazo ababyeyi ni kandi
hanyuma hari icyo bemeye kigiye gukorwa kugira ngo utwo tubazo dukemugwe magumasha
umushikiranganje yavuze yuko hari ibibazo byinshi badashobora gukorera umuti n'ingoga nk'ibibazo byo gufungura kuko ariko bitekanijwe ariko avuga yuko agiye kuba umuvugizi w'impunzi ngo nakane nica jejwe mu mashyirahamwe atandukanye kugira barabe yuko icyo kibazo cyo kimugwa naho kitoroshe mu gihe kibazo cyo kijyanye n'indero yavuze yuko mu gihugu cy'u Rwanda ikintu cyo guhohotera abigeme kubatwaza inda bataba badufise imyaka mike cyane ari ikintu mu Rwanda bitakiragira yavuze yuko rero ari kiragira bagiye kuraba rero bakora n'inzego z'umutekano bakora n'inzego za leta kugira batuze mu bantu kandi ngo bamenye yuko mu Rwanda ukora uhohotera igitsina gore adashobora kwihanganirwa na gatoya
urakoze cyane gose Desire Hatungimana wandanye ukurikirana ivyo nkuru hama turaheza tuze kwigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma Tukume kandi numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi amahoro nawe ngaho Bahizi muri Uganda
Amahoro menshi ndabumva hano muri Uganda kimeze neza
Ego uwe musi impuza makungu hariwe impunzi wahimbarije na Kivale hama jambo nyamukuru yahavugiwe impunzi zavuze iki hama bari baje kuziraba nabo bishuriki
uyu munsi wahariwe impunzi ku isi wahimbarijwe mu nkambi ya Nakivale iri mu burengerazuba bwa Uganda akanaba ari yo nkambi imwe icumbikiye abantu baturuka mu bihugu bitandukanye benshi inkambi ya Nakivale rero bahisemo kugira ngo bahimbarize uyu munsi kubera banizihizaga imyaka 60 iyi nkambi imaze icumbikira impunzi hari abanyabyubahiro benshi kuva muri hashe kuva muri leta n'imiryango itandukanye itabara impunzi kandi havugiwe amagambo akomeye cyane minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu gihugu ngiyama ibihugu n'abantu ibihugu bituranye na Uganda bifite impunzi muri Uganda agiyama kuvuga ko bari bafite amakuru yuko byohereza abantu baza guhungabanya umutekano w'impunzi muri iki gihugu avuga ko leta yabihagurutse kandi ko yiteguye guhangana n'ibyo bihugu ndetse no guhangana n'abo bantu boherezwa guhungabanya umutekano w'impunzi kuko Uganda imaze kuba intangarugero ku isi hose kuba ari cyo gihugu cya mbere gifata neza impunzi
urakoze cyane rwose Ignatius Bahizi ubandanye ubikurikiranira hagufi nawe turaza guheza tukugaruke ku makuru yacu yo hanyuma twagerageje no kuraba ingene mu gihugu cy'u Burundi biko biragenda ku matelefoni ntariko aradukundira mu gato kivugana n'abamenyesha makuru bacu bari ku rubuga batubwiye nko mu cankuzo aho umunsi wahimbarijwe ku impunzi z'abakongomani zasabye ko imfungurwa zironswa zongerezwa ataruko naho bagashobora gutahukanwa kuko ngo banosa udufungurwa dukenya acane mukanya rero turahava namwe inshuti bakunzi aho muri makambi atandukanye tubagaruke ko ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina kano karirimbo ka Lewis Bucumi n'impunzi y'umurundi mikambi ya Mahama arimba ubuzima abayemwo akarimbo kitwa abiwacu muraho
Muri cyegeranyo iyo nyango cyagateka kazi na muntu ishira hamwe y'igiteka rivuga n'ubwicanyi kuboreze gufa abantu kubanyuruza no kubafunga
muradutunga mu vyuma ibinda bw'ivyuma ntibisezerana twa twabwiye ko tugiye kubashamwo akaririmbo kumuririmbyi yitwa Lewis Bucumi kugira ngo atubwire ingene babayeho mu mpunzi biciye mu karirimbo ariko akarimbo ntidushoboye kukaronka turava tukagaruka ko mu masaha mu kiganiro masaha imbere muri kino kiganiro nyene muri isanga mu kurindira rero duca twakira amatelefone yanyu aho muri impunzi zitandukanye kugira ngo mushobore kubandanya mutubwira uko mubayeho ariko hagataho turanaza no kukubitira mu Burundi abanyamakuru bacu batubwire uko vyifashe turafise wa mbere ku murongo wa telefone Minani urakomeye turi kumwe na Minani ku murongo wa telefone. Minani, Minani uratwumva?
Ari Burundi cyane ndi muri Malawi jewe.
Ego uri
muri ko murahamagara?
Ego uri muri Malawi. Amahoro Minani, ngaho muri Malawi.
Amahoro, amahoro.
Ego murakomeye?
Eh, turakomeye kabisa, turashima Imana.
Eha, aho uherereye? Uri mu ikambi canke hehe ga Minani?
No, ndi mu ikambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi.
Mu ikambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi. No musi muriko murawuhimbaza gute?
Uyu munsi turiko turawuhimbaza bisanzwe nk'uko twama igihe cyose, kuko usanga ibyo turiko turasaba ari bya bindi byamaho.
Ni ukuvuga ko byifashe gute gute mutariko murawuhimbaza nk'uko byari bitegekanije?
Bo, ni ukuvuga umunsi mukuru twawuhimbaje. Kandi bimwe na bimwe twashimye mu byo twari twasabye umwaka uheze. Ubwa mbere na mbere turashimira igihugu cya Malawi uburyo cyatwakiriye kikaduha n'indaro. Hama tukagira n'ibyo dusaba ku gihugu cya Malawi na hase. Tuvuge nko mu mwaka uheze hari ikibazo cyari cyagoranye cyane ku bijyanye n'amaksida yo ku ibarabara riva kuri route principale ryinjira muri Tanzania. N'ibarabara riva kuri iyo route nyine ryinjira mu ikambi ku birometero nka 200 rica ribandanya rija kuri province. Ushitse ahantu hari inyubakwa ya Jeres, niho abana bambukira bagiye ku ishure rya primaire na secondaire. Hakaba harakunda kuba amaksida menshi umwaka uheze. Rero ubwo twari dufite umushitsi w'iteka muri home affairs, twari twabisabye cyane, hama ashyira ku itegeko ku mukuru wa polisi ayoboye police station yo muri province ya Ndowa dutuyemo. Hama ashyiramo ati mbe akazi mukora n'akahe, ibyo bintu sinze asubire kubyumva. Ku rwo ruhande twashimye cyane kubera ko amaksida kabisa urabye ntayabaye. Barashoboye gutegura amahampu bashyize mu muhanda kugira ngo umuvuduko w'imodokari zishyitseho zice zishobora gufurena zihagarare. Ibyo barabidukoreye kandi byaradufashije cyane. Hama barashyiraho n'ishyirahamwe rya Plan Malawi mu gushyiraho abavolonteri b'abanyeshuri barangije form 4 yo ngaha. Mu guhagararira buri gitondo bagaca bahagarara ku mihanda mu kugira ngo ya mivuduko y'imodokari zishise nabo bace bashobora guhagarika abana baba bambaye umwambaro ubaranga,
abana
kugira bambuke neza ibarabara.
Abari impunzi gusaga Minani?
Ni impunzi zonyine. Haba harimo n'abenegihugu, duturanye n'abenegihugu. Mugaba ko gace abana bambukamo baja ku iryo shure ni impunzi zonyine. Icyo twavuga yuko twashimye ko cyagabanutse. Hama rero mu bisabo twasabye, mu bisabo hari ibintu bitatu biranga impunzi ku bijyanye n'ibisabo. Hari resettlement, kuba batronsa nk'igihugu kigira gatatu kugira ngo umuntu ashobore kuba yakwideplasa abone ahandi hantu ashobora gutura akaronka ubwenegihugu.
Kubera iki musaba ko twagwa mu kindi gihugu? Hari ikibazo mufise ngaho muri Malawi kibatuma muvuga muti dukinjure gato?
Ikibazo kiriho ni uko batwemerera local integration, kuba twotuza mugabo tukabona ko ari indoto.
Gute?
Muri minsi mikuru dusimbaza cyangwa amanama abera ngaha mu ikambi usanga icyo kintu kigaragaramo. Mugabo ugasanga kuri kominote y'Abarundi ugasanga tugiye ni bake cyane rwose, nta bufasha turonka. Abenshi turamaze imyaka myinshi ngaha muri Zaleka muri ikambi turimo, nka jewe ndahamaze imyaka 13 turiko turavugana ubu nyene. Mugabo ugasanga umuntu aje amaze umwaka umwe ngo niwe afise ingorane gusumba wowe uhamaze imyaka 13. Hariho n'abandi bahamaze 200 mugabo nta bufasha baronka. Aho rero nko kuri kominote y'Abarundi ntidufashwa, kandi harimo abantu twababaye kuva kera cyane rwose. hariho nk'abasise abavyeyi bahunze 72 twakomeje tuyerera nk'uko ntituzi n'iwacu ugacusanga nta bufasha turonse hama twasaba niyo local integration ugacusanga bariko baravuga ngo bazobikora mugabo ntibishika n'ingoga uharuye nk'abantu bafise ubwene gifungu nga muri kino gihugu cya Malawi ntibashika batanu kandi waraba impunzi zihari turamaze kushika hejuru y'40,000 mugabo ugacisanga za mpunzi hari abashitse mu 94 ngaha nuba cicaye ngaha mugabo ugacisanga ibibazo by'abaje vuba nibyo biriko biratungana
nuko hama rero gaminani wari wavuze icambere muti mpunzi turashaka yuko twimungwa ico n'igikora ica kabiri kindi n'ica
turi kuri ico kibazo no vuga yuko mu nama bashoboye kwemuntuze mu munsi mukuru duhimbaje uyu munsi umushitsi w'iteka secretary general yashoboye gusohoka ngaha batumye yavuze yuko icyo bariko barakiraba ko uburyo bo bigenza kubera ko dutuye ahantu hato cyane naho twimba amatoilette ubu ntaho dufise naho dufise turi benshi batuye ahantu hamwe ku bijyanye n'amashuri nabyo babisabye mugabo turashima bari bagerageje kabisa muri kino gihugu baragerageje ku bijyanye n'amashuri mugabo bivananye n'impunzi ziyongera buri kwezi ngahinjira impunzi 500 ubwo rero tusanga bigoranye twasabye ko botwongereza abarimu ni bakeya bo ku bijyanye n'imirire nayo twasabye yuko botwongerereza boduhindurira inda ni imwe tujya ibigori gusa ntibahindura imyaka n'imyaka baduhindurire ikindi kintu twasabye nanone ikibazo cy'inkwi kiraduhangayikishije nda muri kino gihugu cya Malawi umufuko w'amakara ushitse ku 12,000 by'amakwaca ubwo rero
kuvuga nkangahe mu Marundi ni kuvuga nkangahe mu Marundi no mu Manyarwanda ga minani ugeranije
reka turabe idolari rimwe uraza kumfasha idolari rimwe ry'abanyamerika usanga kuri black market biri ku mahera 72,000 cyangwa 75,000 y'amakwaca ubwo rero hari uburyo tuca tuvunja dukuba nka gatatu tuvuye muri bino bihugu ufashe tuvuge nk'12,000 by'amakwaca winjiye mu matanzaniya hari igihe hari igihe usanga 1,000 cy'amakwaca kiriko kiravunja 4,000 by'amakwaca by'amanuze by'amashiringi hama rero usanga uzi ko amashiringi n'amarundi niho nshobora kumenya ntibisigana cyane ubwo rero tukuba ucufata bya 4,000 ku 1,000 urumva ko ari amahera menshi ni menshi cyane kabisa urumva ku idolari rimwe na 75,000 y'amanyamerika ubwo rero ucufata nawe ugabanye urabona amafaranga ahageze
urakoze cyane rwose minani aho muri Zaleka muri Malawi ubandanye mugira umunsi mukuru mwiza nk'impunzi hama twifurize yuko ivyo vyumviro vyanyu byumvigwa ingorane mufise nazo zigatorerwa umuti
murakoze kuba muduteye akamo kandi mukaba mwashikiriza abo bantu bose byega gusa turashimira igihugu cya Malawi kiragerageza n'ukuri uburyo badufatamo nubwo ingorane zose z'impunzi ntabwo wuzikemura ngo ziheze mugabo igihugu cya Malawi kiragerageza rwose
urakoze cyane rwose
murakoze namwe
turase kandi na Akbar Seidu Akbar ikaze kujuga Amerika na wewe
ego murakoze cyane
ego aho uherereye Akbar
ni Lusaka muri Zambia
uri mu ikambi cyane
bo mu ikambi sindashobora kujyayo kuko hari ibipapuro bitindiriye bishobora kujyayo dusanariyo
ego hama ubuzima bwanyu ngaho muri Lusaka Zambia byifashe gute nk'impunzi mubayeho gute
kuvuga nk'ubu ngubu kubera ko tukiri nk'abashasha mba ndahamaze umwaka abagenzi ba deseya abo ngabo nabona bako bakora utuntu twabo nyine duke twe kubera barindiriye aro certifika iraho umuntu aronka mu busyangano bigeje ibintu akaba aribwo busabo bubarundika mu makambi bwo rero urupapuro turatarurindire bisana n'umba niyo biteba ariko nyuma aragera bizimwe akarindi ubuzima aragutura aho nyine buke buke turatima uko biri kose uko bukeye niko bwije ibyo butasarutugorane dutandukanye igipolisi cya muri Zambia baraduha ibidatari nyine bigakomera nawe urazi kuba ahantu atari iwanyu ko usanga ari ibintu bibabaje kandi nyine bikeye n'agahinda
bakabahigira ikiga Akbar
badihiga byerekeranye ko bidafite ibyangombwa byo kuba bigasabwa ko umuntu asa agerageza kujya kubirondera hakiri kare nubwo busirangane abo rupapuro amaze kuronka bagasaba murungisha mu isanzu
ibyo bipapuro none nk'ubu wowe urahamaze umwaka ko numvume ngo byaratebye abandi bahora babaha urupapuro rwemeza bati n'imiburiburi warahashitse turakuzi burabaho gutyo mu kurindira ko wakwemerera ubwo buhungiro cyangwa bakawukwima ni uguteba cyangwa ni ukuba utarabisaba
no guteba kubera ko twe byo tanzere nk'abarundi tuzagira ingorane cyane kuko aho ngaho ubwo busirangandi akarorero abanyarwanda bafite ababaserukira ariko twebwe nta muserukizi ahari mba birateba cyane kuko abanyarwanda barakijya ni ngombwa kuba bafite ababaserukiye nabo muri Somali niko kuko nabo muri Congo niko kuko ariko twe abarundi ko nta muntu dufite aduserukire mba ko kugeza gusera uko biri kose
hama kubera iki mutarondera ubaserukira mwebwe kuko nk'abarundi bari ngaho
icyo ni cyo twararyo dushobora kuzokwicara twaso twashobora kwicara hamwe ndetse akagira abadufashije basanzwe kugera hino o yatura ko twashobora kuzotora uburyo turahuga araserukira abandi niyo tugiye kwamaze kuhaba turi mu nkambi
Nuko rero mukomeze mwihangana aho muri Zambia Rusaka Akbar tukwifurize nawe we munsi mukuru mwiza rumva naho tutavuga umunsi mukuru ariko ni umunsi wanyu wabahariwe ibyumviro byanyu twizere yuko bija habona hama bikazotorega umuti
murakoze cyane kandi turabashimiye
ugira umunsi mwiza ngaho Rusaka Zambia Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga huno munsi twashimye guha akanya impunzi aho muri hatandukanye kanabandi batari impunzi ariko basicho bavuga ku kibazo c'impunzi irya nino hama mukatubwira ingene no munsi uri kurahimbazwa ingorane muhura nkazo nk'impunzi n'ingene ibibazo bitandukanye biriko birakemugwa wundi duse ku murongo wa telefone ni bizoza bizozi kaze nawe ku Ijugi Amerika
murakoze
ego aho uherereye hama duge ku ijambo
ya jendi muri Mozambique muri bira muri Maputo
muri Maputo Mozambique ni kambi mu gisagara bitandukanye bisanzwe cyane
jendi mu gisagara sindi mu kambi je ndi mu kambi
hama rero ubuzima bw'impunzi ngaha onye Maputo bwifashe gute
nabo bisanzwe mu bisanzwe ngaha mu gisagara cha Maputo na mu gizi bo impunzi ziri mu gihugu hagati ahantu hari kambi umaze kuva muri iyo kambi ubu burose umuntu aho ushobora kwisimamwa cyangwa umuntu aguhamagaye kugira ngo icyo ushobora gukora nicyo gituma usanga abaza ngaho babaje icyo bakoze kugira barokoke babaho mugabo n'abandi baza nyine baje atawe bahamagaye bakabura bakaba bari batacu bafite bakora bakaba babayeho kuguye bagenzi babo bafasha gusa
hanyuma wowe ngaho wahaje uvahe wari uje uva muri iyo kambi nyine
oya jese naje mva mu kambi naje mva mu Burundi direct n'umuntu yarampamagaye ashoza ndamufasha ariko ndafite abagenzi ukorana ngaho b'impunzi baje bahunze bavuye za Uganda bavuye ni mu kambi yo ngaho nyene yaho ntibita Nampula
yego hama muri rusange ubwo buzima bw'impunzi ukabona zifashe gute
ubwo nyine ziragoye cyane ko ubuzima bwo ngaho burazimbye cyane usanga ibintu byo kubaho ibintu by'ibifungurwa n'ibikorwa bigoye cyane iyo umuntu adafite aho yisumamo ngo aronke umuntu amufasha ni ibintu bigoye cyane usanga umuntu abayeho nabi cyane nabi cyane
murakoze nawe we bizoza ngaho Maputo muri Mozambique kugire umunsi mwiza
murakoze nawe
yego cyose n'undi mupfasa ni ku murongo wa telefone adashimye ko tumuvuga izina giwe kumva z'umutekano kandi turayimwubahiriza ntitwo mutegeka kuvuga izina giwe ariko uratubwira aho uherereye ikaze ku Ijugi Amerika nawe ikaze yego ikaze ku ijuru ya Amerika twako turavuga ko adusabye ko tutovuga izina muhinga bw'ivyuma Fatuma ambariye ko wasaje ko tutakuvuga izina kandi n'uburenganzira bwawe ariko aho uherereye hamuduge kwijambo tubwire ingene ubayeho nk'impunzi
ego murakoze cyane ko mpa kanya ngo kugira ngo mvuge kubyerekeye ngo ni impunzi twayeho muri Zambia wende impunzi yo mu gisagara cya Rusaka Zambia rero irafite amakambi y'impunzi ari ruguru mu ntara ariko jewe nahunze nzangaha mu gisagara kuko nari mfite umuntu ashobora kunyakira akanyereka ingene aho nshobora gushikira n'ingene nshobora kubaho
hanyuma uvuga ko wahunze ushikira mu gisagara ariko bitawujije ko nubundi uko kwitwa impunzi bigumaho biroroshyeho kubaho mu bisagara nk'impunzi gamfason
igihe cyose nagatoyi kugira ngo mu gisagara bidusaba kuronka amafaranga yo gutanga inzu amafaranga yo gusengura amafaranga yo ngaha nayo na amafaranga asaga cyiro cyane bikoye no kugira umuntu ashobora kuyaronka nk'impunzi ariko urashobora kugera abandi barundi bene wanyu bakagufasha buke ariko ntibiba byoroshye na gato kugira ubeho urinda kudandaza mu kudandaza naho bigusaba umutahe kugira uronke umutahe biragoye hamamaze kudandaza naho hariho ibisabwa n'amategeko kugira ushobore kwita umucuruza naho woba wararose icyo gipapuro cyemeza ko ufite ubuhungiro bigusaba kuronka igipapuro kitemerera ko ukora ubudandaza icyo nacyo kirazinze cyane kiragoye kigusaba amafaranga menshi kaba ufite nk'impunzi kigasaba n'umwanya munini cyane wo kurondera hama uwo mwanya nawo uburi kuragenda abari amafaranga udashobora kuronka uri impunzi ngaha mu gisagara cya Rusaka
mukigura ngahe
icyo gipapuro mu mategeko baravuga ko ari $30,000 by'amakwacyano kuduha $30,000 ariko kishobora no kurenzayo bibanye n'indene abantu baba badakoresha amategeko kugira bashobore kugira umuntu kibariya kiba kironderwa na benshi ugasanga hariho ibintu byo mu mbavu bya bigoye cyane kugira umuntu ashobore kukironka
hanyuma none aho onye muri mu gisagara cya Rusaka abarundi n'abanyarwanda bahari nk'impunzi muri benshi murahura iyo muhuye murayaga ko ibyo bibazo byanyu mukabona umuti n'uwahe
hano impunzi zaho zitandukanye uko nibaza n'ibindi bihugu kuko n'umwo muhura ntimushobora kuganira ku by'impunzi kuko ntubuzi ko yaje ari impunzi cyane atari impunzi hama impunzi zaje ngaha zaje ku mice myinshi ari impunzi zaje kera cyane inyuma y'ubwumaguro wa 1993 uko nabyumvise impunzi zigenda ziraza haba n'iz'impunzi z'iby'ubu mu nyuma y'2015 bivuga ngo impunzi ntiziba zisangiye ibibazo byose naho zita impunzi ntimushobora guhura n'umuntu ngo muganire iby'impunzi atari nk'umuntu muba muziranye abaje ingene waje naho washikiye
mubagiye mubo tuza turavugana mu biganiro bitandukanye rero nk'ikiganiro citwa iwanyu mu ntara dushimikira cyane rwose ku makuru avugwa mu makambi kandi na mwebwe aho muri Rusaka turatumiye kuzoza muracumviriza misi yose ku wa mbere gushika ku wa gatanu saa indwi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewakaburungu.com bamwe rero mubo tugenda turaha ijambo nk'abapfasoni baratubwira ati burya iyo uri umupfasoni ugahunga hari byinshi abana ishure ugasanga ntibyoroshe ugasanga kwisununura kugira iki ivyo bibazo mwebwe vy'indero y'abana ngaho muri Rusaka murabise canke nk'impunzi barabarika abana bakiga kwa gusa
oya ntabyo kwiga kwa gusa mu gihe tari mu nkambi waje kuba impunzi yo mu gisagara nuko bobo baba baharura bati impunzi ba mu gisagara nuko ibishoboye biragoye rero cyane iyo ukeneye mwene izo serivisi ugenda kuba mu makambi
yego
hama ngaha imiti yo kwa muganga irazinze cyane amashuri y'abana arazinze cyane amazu arazinze cyane bivuga ngo nk'ababyeyi abantu b'abapfasoni biragoye cyane ni kuri kugira ngo umuntu ashobore kubona ubwo buryo
hama umuti ukabona n'uwahe uhereye ku kiringo uhamaze mbo hamaze ikiringo kingana gute
cyenda hamaze hafi umwaka
hama umuti ukabona n'uwahe hari ibyizigiro byo gusubira gutahuka kugira ngo ngorane zigabanuke cyane
twebwe n'icyo nkere dusaba n'icyo nkere twavuga ko kiyaba byokunze mu gihugu cyacu hakaza amahoro tugataha mu gihugu cyacu kugira ngo tubereyo abana bacu kuko n'imbere umuntu aba akeneye ko abana biwe bagira imbere y'ikirundi imbere kavukire imbere natwe ababyeyi twakuriyeho
urakoze cyane rwose nibutse yuko aho uri muri Rusaka Zambia utashimye ko tukuvuga izina kandi n'uburenganzira bwawe ugira umunsi mwiza hama ubandanye ururanirwa tukifuza ko ibyifuzo byawe bigera ku cyo bizovako
murakoze
kandi muzobandanye mumviza gose izwi rya Amerika na cyane cyane ibiganiro bitandukanye bya ibiha ijambo mwebwe kugira ngo mushikirize icyumviro cyanyu mu bya politiki yo Burundi n'u Rwanda iby'impunzi iby'abapfasoni amagara y'abantu ni byinshi dushimikira ku kwijwi rya Amerika urakoze cyane gose ngaho rusaka
murakoze cyane umugore wamwe
yego izwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hariho kandi na Eve, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Ego, uherereye he?
Yenda hari Nairobi.
Uri ngaho Nairobi. Umunsi wahariwe impunzi wahimbaje gute ngaho Nairobi?
Ndamutse mukuru wabaye ngaho Nairobi. Yabaye kuri Nairobi nda.
Mhm.
Wafadi ariko nta kintu gisene no kwitwa cyo cyo gifashe impunzi.
Eh. Kubera ikatakintu
ndagana iri rimwe kuri impunzi nyinshi tubayeho nabi cyane tubayeho nabi cyane cyane rwose
gute
bwa mbere nda tugishika tugishika muri UN bwa mbere nda tugishika kuri tuwa kora musika icyo bita kuri kora musika ugasanga kubyengereza gukora interview nyuma y'imyaka ibiri nyuma y'imyaka itatu icyo bita kuri rero ntabishobora kuba makabinga imbere kuko ari nayo iri kintu cyose isaba isaba kwitwa ID. Mhm. Kwa sababu leo nawi na akaditeonga na kinaje dukora na mwingine mnaguo mna chagua akaditeo tajiri tangu ombwa. Kwa sababu mna leo nawi chani. Kwa sababu hiyo ni kiasi ilinda na hiyo ni hapo. Hasi ni kisheni chani kifasha.
Ego hama izongorane haricho yaba RCR ishami mu gya onu libaraba canke leta ya Kenya haricho bariko barakora kugira ngo bikemurwe
nakira nakimo ni kwitwa bakimo bakora ubwo tuse tumba batugira tugira si abashaka gutaha si wale bataye ufasha busano n'ubwahezwe n'ubwahagaritse nta buri
kwita
kuna kutubwira ngo Amerika yarahagaze ngo Amerika yarahagaritse ngo ifashanyo yari ifasha UN ngo nta kintu gikwigishemeye dukicara ngaho nyine dukatutarimbira
na kama mutegekanya kuzokwitaba ko gutahuka
gutahuka turi na kugera arundi gutahuka niko nibishoboka kubera mu yindi cyatsi ya durunga ntikirahera abantu baracapfa bazima yitse n'iki yose na kenshi tukabukira mu Burundi kuko gini no yase ngaha muri Kenya turongera handi gutaha kugera rwo kwinjira muri na perishoyo
haraheze iminsi hari inkuru nyamakuru wacu ngaho i Nairobi Roje Birikaneza dushikirije avuga yuko hari abarundi bavuye mu ikambi ya Kakuma bavuga yuko umutekano wabo utari wubahirije ko ari hababandanije baza kubahiga ngaho ikibazo cy'umutekano muri rusangi twifashe gutega Eve
yego cy'umutekano kuvuga ko cyifashe neza
kugira
ngo bameshe tukana kuvuga n'abarundi bari hino na nako cyane ubwo ngo barahigwa
kandi
dufite n'ibibazo by'ubuzima gusa ntabwo dufite muri Kenya ugasanga muri Kenya turabona rimwe ku kintu cy'indimi benshi bava mu bundi batazi icyongereza ntangakoresha icyongereza n'igiswahili ugasanga riratugora iyo ni kirena kigufasha kugira dushobore kugira ayo matreningi tuye kumenya kwidebruya ugasanga ni ibibazo animiwe na ibibazo by'umutekano usanga biba ku muntu umwe umwe
yego nuko rero nta kundi mwihangane mu kurindira yuko ibihe bizoba byiza kuri mwebwe gusumba uko biri no munsi nubwira umunsi mwiza ngaho Nairobi cyose n'uyundi nawe nyine avuze ko adashimye kuvuga izina n'uburenganzira bwiwe ikaze ku ijwi rya Amerika ikaze ku ijwi rya Amerika
Hello.
Ego turaguha ikaze ku jugi ya Amerika muhinga bw'ivyuma afatu yambare ko udashimye kuvuga izina ryawe kandi n'uburenganzira bwawe uherereye he?
Yene dara neza magaze mutenderi mu nkambi Tanzania.
Ego. Aho Tanzania yeah. Mutenderi ni mikambi y'agategekanyo sivyo impata kibanza canke ni kambi Burundi Burundi.
Ni kambi Burundi kuko impata kibanza byaraheze. Uko nukugara wali maze kuyugara n'abantu bakirindira kese abaciye mu minyuro batagizwe n'amategeko
bayugaye kubera iki
bayugaye kubera ubwishi bw'abantu kandi hakaba hari n'ingorane rero ibintu by'amazi n'ibiki basanze abo bari basikarije mu mirongo ingahe n'igihe batari bwahunguke n'abo ariko baragabanuka basanze abari batekaniye igitegere cyakuye hasi
ubu unye abari ngaho mutenderi baba barundi abanyarwanda n'abandi muharugwa muri bangahe
bwa mbere bari mu 1955 bose hamwe no tano itano bira ko amajana make sinibuka neze gicigire kirenga ko ariko ubu kwera dora hunguka bake ituze gicigire babasigaye ariko abasigana abahunguka nibo bake kuko abasigaye batagomba kuguka nibo benshi bose
hanyuma rero nubwo ubice ku masonga utubwira ngo ibibazo by'amazi ibibazo by'iki ibibazo nyamukuru bibugarije nk'impunzi ngaho mutenderi n'ivya
aha mu majambo make inga imutendeye kugajwa n'ibibazo byinshi urabona bwa mbere nari mutendeye ifungurwa batanga n'inke ntabwo umuntu umwe bita bacira bamuhaye ifungurwa zishobora kuzanya kumubwira ngo zimukwize ukwezi kose ufite umuryango n'ibindi bindi ikindi nacyo cya kabiri kwera turumva hanze bari mu nkambi za mu Rwanda za Uganda barashobora kujya hanze y'ikambi bakabareka neza bakagenda bagatumika bakagaruka mu ikambi bagakora bakazana udufaranga dukeye bakagabura imiryango yabo ariko nk'aho mukeneye siko bimeze ni mu nkambi zose muri Tanzania wihenze ugasohoka inkambi bakagufata n'agasho k'amezi atandatu ahantu bita Nyamusisi urumva uburenganzira bwawe buragoye rwose ubuzima bw'umutendere buragoye rwose rwose urabona ko n'umuntu ateze akeka amashyi kuri batugaburira ako gafuka misi yose ni bike rwose atagiraho yisumamwo ni bike usanga waza gupokera ugasanga ifungwa barose n'ibikwiye ukwezi kose ugasanga nk'umuntu bizibiri za nyuma afungwa bagishyize bagenda basaba basabiriza aho barasigaye
mbega none kubera iki bababuza gusohoka ahanini kuko icyo kintu turamaze kucumva rwose yuko simutenderi gusa za nyarugusu na hehe ni benshi badasohoka ni kubera iki bababuza gusohoka mu makambi
mubuze
ni kubera iki bababuza gusohoka mu makambi yanyu
byo muri Tanzania niko bimeze nyarugusu nduta MMC mutenderi n'itegeko rya Tanzania rikadutangaza rwose kubona umurundi ubukene bukamwica basanga ari abagabo bakomeye bazi kurima twumva mu bindi bihugu mu Buganda mu Rwanda basohoka ikambi bagenda bakarima bakagaruka kazanira umuryango wabo icyo bafungura ariko natwe ino ngahe mutendere bikanga nicyo gituma bamwe baza baragenda mu misho batiroka ikambi bagenda kuko usa nabo bari mukeneye buragoye rwose n'ukuri
hama cya kibazo c'inkwi naho abatanzania bababwira ko mudategereza gukora ku mashamba yabo ubu carakemuwe inkwi mukoresha muzikurahe
nubo ni cyakemutse na gatoya ari ishyirahamwe ryo mwahe mukeneye ryitwa regeso wiheze na gatoya gufatana igiti na kimwe wo waciye ashobora gufata kandi ntiworoherwa niyo bugufashe honyine ufise umukara waturiye mu mashyamba uzanye mu nkambi kugira ngo ugurishe bakagufata ntiworoherwa rwose kuko baguma bakurikirana ariko barayungunganya bakaza gusenya mu misho kugira ntibafate bakaza ijoro ubuzima no kwibura kwe nawe mutsendereye
nuko mubandanye mwihangana urakoze cyane kuri kano kanya uhaye ijwi rya Amerika uri ngaho mutenderi tutumirire abatwumva muri mutenderi kubandanya mukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika turashimikira cyane ku bibazo by'impunzi bitandukanye mu biganiro byacu bitandukanye na cyane cyane muri iwanyu mu ntara urakoze cyane
murakoze
cyane rwose nuko rero muhinga bw'ivyuma barambariye ko kakaririmbo tutari twashoboye kumviriza mu ntango kabonetse ni akaririmbo kitwa biwacu murawo karirimbwe n'umuririmbyi w'umurundi ari mu ikambi ya Mahama ni mu gihugu c'u Rwanda akaririmbo umuririmbyi yitwa Lewis Bucumi mu kukaririmba hanini yigeze kutubwira yuko yaravye ubuzima bayemwo inkumbu ngo zikamwica gutyo aca arikora ku kajukiwe araririmba reka turuhuke gato amace tugaruka mu studio
Lewis Mahama Heritage Camp Denise Zibera notre coordinateur akora ibishoboka byose kugira amagara y'impunzi agende neza merci mon chef merci
ife inkumbu nyinshi n'umutima zimukunyica abi wacyumurawo mbega mura cyakoma abi wacyumurawo mbega mura cyakoma
kuba n'ikimuzi si jewe nabishatse ubu ndaramushitinye narifitinze nziza cyane mama fashu Burundi ubone amahoro ubwami bwawe nihuze gukira imanza bicanye Kubanikimuzi si jewe nabishatse ubu ndaramushitinye narifitinze nziza cyane mana fashu Burundi ubone amahoro ubwami bwawe nihuze gukira imanza
ni Lewise Bucumi wo mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda turabandangira twakira amatelefone yanyu aho muherere mu makambi yatandukanye kugira ngo mutubwire uko muri ko murahimbaza uno munsi wahariwe impunzi ku isi kandi mutubwire n'ubuzima mubayemo mu makambi no mu bisagara bitandukanye nk'impunzi turase kandi na Fiacre kundi murongo wa telefone Fiacre ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Sanga
ego murakoze
ego muherere ga Fiacre
ndi mukambi ya Mahama
Rwanda mukambi ya Mahama mu Rwanda no munsi aho imahama hayico mwakoze ku munsi w'impunzi
nkuko bisanzwe habaye ni munsi mukuru wahimbaje ni buryo aho abasanzwe bayobora inkambi n'amashyirahamwe cyane hasi nayo bikorana hamwe n'impunzi muri rusange bahuza hamwe bakabaho guhana amajambo bakabaho n'utugenegene dusanzwe dushyikiriza n'impunzi cyangwa ngwarukaho impunzi ni ukuvuga ishoboka kugira umunsi tumenye ko ari umunsi w'impunzi ariko ingenzi batatumye n'aha byabaye
hanyuma ibazo nyamukuru mu isangije nk'impunzi zingaho Mahama n'ibyo hagafiaga
isanzwe impunzi cyane cyane ziba ziri mu makambi ibibazo ntibibura kandi ahanini usanga ari nka bimwe keretse yuko aha mu gihugu cy'u Rwanda nk'ibyo numvise ahandi bagenda baravuga cyane cyane nko kwidegembya gusohoka tujya ku mirimo itandukanye usanga bihari aha nta kibazo kandi turi no mu bantu tuvuga ururimi rumwe usanga bitworohera ariko nk'uko usanga n'abandi bavuga ikibazo cyane cyane cy'ubukene usanga baba muri ayo makambi ikibazo kijyanye no kubura ubuzi cyane cyane ku bantu baba bafite n'impamyabushobozi zitandukanye kuko usanga ubuzi kenshi buboneka ari bwa bundi bw'abantu bisumamo bisanzwe aha natwe turabufise ariko ubundi navuga nti byinshi bijyanye n'amazi nta kibazo gihari bijyanye n'aho tuba navuga nti nta kibazo gihari kuko amazu yayo barayubaka amazu navuga bijyanye n'ubuzima turimo nyine aho umuntu adashobora kubayo kwidoga
hanyuma ku byerekeye naho nk'ikibazo cy'abaganga muraronswa abaganga neza nta ngorane y'imiti nta ngorane z'indwara zitandukanye muhura nazo ngaho mu ikambi
nibyo nagira ce njya ko n'ikibazo kijyanye n'amagara y'abantu inyubako zihari zimeze neza bubatse n'abaganga navuga nti abakenewe barahari ahubwo ikibazo haba ni uburyo usanga bwa aha muri ino nkambi uburyo bahora bafasha cyane baragabanutse ku buryo usanga nk'ibya sante cyane cyane harabonetse ihinduka nini rwose usanga nk'abajya kwivuza mu mahopitode disitirigite cyangwa igihugu bamwe usanga bahaye kanseri kubera icyo kibazo cya bije ubu biragorana rwose usanga bitoroshye kugira ushobore gushyika kuri iyo ntambwe kujya kwivuza hanze nubwo bageragereza aha ugasanga rero biriko biratuma nk'usanzwe asinzikaye biteateba gushyikiriza ubufasha kandi icyo kibazo ntikiri muri sante gusa usanga n'utundi usanga dukeneye.
Urakoze cyane rwose Fia Kangaho Mahama, ugira umunsi mwiza.
Ego, murakoze nawe.
Ego. Hari n'abandi bariko baratwandikira baciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Nkwitwa Vital ndi kuri yo, avuze ngo navutse ndi mpunzi, ndi hafi kugira buzukuru ndi mpunzi, nabuze igihugu na kimwe coma ubwene igihugu ngo nibura na jewe nkire ako kababaro nsazanye. Ntaciza na kimwe nigeze mbona mu buhungiro ngiye kumaramwo imyaka 43. Ubwo n'ubutumwa bwa Vital ndi kuri yo, ntihatubwiye ahari ariko yavyanditse kuri Facebook ya uyundi ni Ntare Rwiziringa, we yavuze ngo kuba impunzi biragatsindwa ariko nanone ngo aho gupfa none wopfa ejo, habaye kwisha ukizana kwa muntu vyogabanuka ubuhunzi bukagabanuka hirya no hino. Ingenieur Nduwayo Laurent nawe nyene yavyanditse kuri Facebook yacu ngo kuba impunzi ntabwo ari iraha no kuvuga muneze ariko bivana n'ubutegetsi bubi bw'abategetsi ba Afrika bituma abanyagihugu bata bakomoka. Bwo ni bumwe mu butumwa turiko turaronka kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ukaba ufite Facebook nawe genda hama utubwire, wandike ubutumwa bwawe tubusome, ico yumvira ku kibazo c'impunzi irya nino no kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Tugarutse ku bari ku matelefone, Kwizera Ikaze na wewe. Kwizera, ego. Aho uherereye Kwizera, uherereye he?
Uvira.
Uri muri Uvira?
Oui.
Ego, mu kambi canke mu gisagara bisanzwe?
Oya ni mu gisagara, Uvira nyene mu gisagara fara mu hambi.
Ego, uhabaye nk'impunzi ngaho Uviraga Kwizera?
Yari mu Uvira.
Hama uno munsi muriko muhimbaza gute?
Oya jero mbere y'ibyo munsi mukuru w'impunzi. Hano kandi nabize je uko nshya nagiye irimo mu kizi twa twa miti yo. Sino nari menya ko baba nagiye kuko sinagiye hano ku rupango abamwe bakorera.
Yego.
Kuko twebwe dusanzwe bakoze gusubira aje bakunda gufata abantu 100 ngo bagenda kwizihiza uwo munsi. Akisanga ni ibintu gusa byo guteranya n'ubundi nyine kuko kameme ni umuntu uzi kuriye kujyamo ndawushimbaza uwo munsi kuri azifite duho ariko ahamwuvira siko biri bafata abantu 100 kuko karibu bagenda gusa kuririmba nabandi bikaba nko mu kanya wabo
bakavuga ko bagiye babaserukira mwese. Hama none usivye ibyo byo gutoranya bamwe n'abandi baje muri iyo minsi mikuru, ibibazo nyamukuru muhura nk'impunzi ziri ngaho Uvira n'ivyahega Kwizera?
Keza?
Ntibibazo nyamukuru muhura n'ivyahe nk'impunzi muri Kongo?
Ibibazo twe dukura kure acane cyane cyane kuva ku bantu bari ngaha muri Uvira. Nuko abantu bari ngaha muri Uvira bafashwe, bavuga ko bafashwe nabi nka generali kubera ko nta mwana yiga, nta muntu avurugwa, nta muntu aroswa imfungurwa ngo tubaye kuko nyine gusa nta kintu na kimwe duhabwa. Hama kugeza aho numva twebwe nyine nk'abarishije bo umutima twe twafashe tugira ishuri kuguruye amashuri abiri sekondere na primere kugira turabe ko abana ari iwacu bo kwiga mu gihe tuzotaha tugatahana abana bafise ubwenge cyangwa se bazi gusoma, ariko iyi ni imyaka ibiri twagihuguye mu mwaka uheze n'uyu mwaka ariko twabuze visite n'imwe y'umukozi wo muri senere cyangwa muri hasi reza kuturaza. Ibyo byose bikatubaza umutima. Iyindi porobuleme rero ni uko umusaza umuntu yapfuye baca bazana inani isanduku. twatwaza none umusaga habuze umusaga wo kwigisha abana no kuvuza umuntu no guhereza umuntu ifungurwa none kubera iki wabone ku musaga wo kugura isanduku bakajya guhamba umuntu igihe byose bikatubabaza ngo tukavura tukavura twurira n'uwo dufasha uwo ariyo mu gihe tubonye ko wari kudufasha ariwe tubyiye
nukwihangana cyane gose hanyuma tubipfurize yuko ibyifuzo byanyu byo kubaho ubuzima urushirije ubwo mbayemwo ubu mu mwakuza nk'ino tariki muzamwabishitse kurakoze cyane kwiza
ndiye ariko yese ndabizi yuko narane prochaine ko bazobikora kubera bo batubwira yuko ushaka kugufasha agende mu nkambiri ya muntu nzenye mu rusenda ariko none uyu munsi nta musaza twe tubona no batubwiruka
abari yo bobo bababwira ko byifashe gutse bari muri rusenda
abari mu rusenda amatwasumira je bambwira yuko nabo bayeho nabi ariko batigaye ko barabaronka $15 par mois ariko basigaye baronswa $12 par mois urumva ko ratio yabo ko yagabanutse rwose tugatatubona rero kujyayo rero tukabona mengo ni yale yale
mwihangane cyane gose urakoze cyane kwiza ubwira umunsi mwiza ngaho uvira
Merci namwe.
Mhm. Tose kandi na Diodone kundi murongo wa telefone Diodone.
Ego.
Ego, ahuherereye, uherereye.
Uherereye mu Rwanda.
Uherereye mu Rwanda mwikambi canke.
Ya nabo ndi mu nkambi mu gisagara cyane mu Rwanda.
Uri mu gisagara mu Rwanda. Ego, hama uwo munsi mu bisagara mu Rwanda wahimbaje umunsi w'impunzi, wahimbaje gute? No munsi basanze mwifashe gute?
Ubisanzwe aho mpereye ndabona nta n'uvuga ngo wahimbaje kubera ko aho mpereye ntabwo turi na benshi cyane ntabwo nta makuru y'uko bajya kumuhimbaza ariko icyo navuga nta birengera byaba byakoze kuko icyo nishimira gusa ni uko basanzwe bafashanya turafashanya nimba ari ugize ikibazo umuntu akabimenya akagira icyo bamufashishije nibyo dusanzwe dukorera hamwe naye by'iminsi mikuru kabisa ndabona ntaho ntabyo twagiyemo
hama ubuzima muri rusange nk'impunzi yo mu gisagara bwifashe gute
ubuzima busanzwe nk'umuntu gisagara ntabwo bwifashe neza kubera yuko bamwe badufanya amadiplome bamwe nta buzima bafise ni ukuvuga ngo yaba ata solidarity hari kuri bamwe ntibiba bibagora cyane mu buzima ariko ni ukuvuga kuba nk'umuntu iyo nawe ubuzima bugoye cyane
nta kundi ni ukwihangana nawe ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda hawe kandi na Espoir ku wundi murongo wa telefone Espoir ikaze
kaze mwiriwe
murakomeye
nitwa Espoir je ndi Nairobi
uri Nairobi Nairobi mu kambi mu gisagara bisanzwe cyane
yente mu gisagara
umunsi wahimbaje Nairobi
umunsi wahimbarijwe mu nkamba yitwa Gakuma ni kure na Nairobi ni mu kwa Sudani ariko nano mu mujyi aho babije mu mujyi hagati ariko ntabwo twabashe kujayo
hanyuma ni umunsi wasanze mwifashe gute nk'impunzi ngaho Nairobi ga Espoir
Nairobi ni isanzwe kuko twese hano muri twibeshejeho turambaye imirimo isanzwe nk'abanyakenya urumva ntabwo ari benshi babyitabiriye kubera imirimo nyine isanzwe ibahereza ubuzima bwa buri munsi hano mu gisagara cya Bibonge
uhamaze igihe kingana gute
yenda amaze imyaka itanu ngaha
yego urakoze cyane ugire umunsi mwiza nawe ngaho rero Nairobi
murakoze nawe
yego hariho na Maria Carole Maria uratwumva yego aho uherereye
ndabumva
uherereye
mu nkambi y'impunzi mu rusenda yo muri Repubulika y'Intara ya Congo
rusenda Maria nkumva nkumva Maria nkitumva Maria nagira ngo turaronse umufasha
ya ni Maria nkuko bita Yezu Maria Jezi Mari
Mahizo Jefu
n'abandi ba Yohani Maria ya Mari n'abandi nanjye ndi mu shinga ntahe mugabo
wa yitwa Mari eh nuko rero ngaho mu kambi ya Rusenda uno munsi wahimbaje gutegaka
umusi mu nkambi wa Rusenda wahimbaje mugabo washitse mu gihe impunzi zitabona naho ziri kugitajira
kubera
umusi mukuru wahimbaje wakozwe kuko twavuga ko gukorwaho nyine wakoreshejwe wakozwe ku nguvu y'ubutegetsi bwa CNL na HCR kuko n'impunzi ingorane zirimwo ntizari zifuza ko uyu munsi mukuru uhimbazwa kuko gisa n'ibyibagiwe mu nkambi yo mu Rusenda gushika no munsi haraheze ikiringo cy'ukwezi tutaronkeje ibifungurwa icyo ni kimwe rero mu bintu bikomeye kuko mu kirindi turabati nka batani inzara mu nda kandi ti habyuka ingaraha akazinduka inzigo mu bisanzwe umuntu amaze gushika naho atakironka n'ibyajya ni ikibazo gikomeye yabwiye ko ayandi mabwirizwa twashobora kuyatoronka mu buzima bw'impunzi byose byibagiwe uvuze agahembwa amasoro ikino munsi byose byabaye akamara maza kuko abashefu bigiraje abaserukira abandi ni ukuvuga barabimenyesheje ko umunsi mukuru udakwiye guhimbaza mu gihe abantu bicwe na kigoyi mu gihe hariho ibintu byinshi bitagenda neza bakavuga ati nibure marigire ko hari ibindi byinshi bitagenda neza mugabo ntidushobora kuba abantu bari kwerekwa n'inzara hamwe bakabona abandi bariko baratamba uyu munsi mukuru ni usibe mu gihe abantu bazaba bararose ibifungurwa barohabe uhimbaza ariko havuye havugwa yuko abatozoja kujyamwo bazofatwa nk'abansi b'igihugu cya Congo kungure abazaba batumiwe bakanka kujyamwo bazofatwa nk'abicanyi tukacadoga burya mu kigo baravuga ati ingoma yaguhanze irahuruza ugahunga muri Congo ahantu duherereye n'ahantu hari akarenganyo kadasanzwe barashobora kukwiyumvira honyine bakaca barabaje bakugufata bavuga ati urwanyi ukorana n'ikirebere bagashobora kujyana muri santrale ibubwira cyangwa ikibye akazicyo ukazorupfunga gushika naho honyine bagiye kwiyumvirira ati uyu muntu bamwegeje bakakweza bakakugarukana
tuzobigaruke ko mu biganiro byacu bivyo mu minsi iri imbere tugiye gushimikira cyane ku makuru avugirwa muri ako karere kanyu wakoze cyane kandi ubandanye ugira umunsi mwiza ngaho muri Rusenda
reka nsabe ikintu kimwe gusa imbere y'uko ndabasubiza umurongo ni uko hariho n'ikintu umumenyeshamakuru wanyu Vedaste Ngaruro yahora adufasha akavuga amakuru kuko mu bakora muri CNL cyangwa muri HCR benshi barumva ikirundi bagahava kumva ingorane dufise bagahava bakagikorera ko mbere bagatinya n'uko byamenyekanye muri Amerika mugo n'umunsi dufite ikibazo y'uko niyo radiyo aho duherereye itumvikana kubera ko twaradukumviriza igihugu cya Amerika dukoresheje imirongo ibiri y'Uburundi sinzi ko byoshoboka kuko mu nkambi ya Rusenda hariho iradiyo ikukira inkambi niyo na BBC isigaye isamiranirako
yitwa gute iyo radiyo arantunga ariko ndaza kumugaruka ko ndamuhamagare tutariko turumvikana ku radio hama tubandanye tunoganze kino kiyago mwakoze nshuti bakunza aho mwariko muratwumva muri makambi atandukanye ari ryanino mu Rwanda batwakuye muri yo mwakoze cyane abatwakuye muri Republika ya Demokarasi ya Congo mwakoze habari Uganda Kenya Malawi Zambia Mozambique na mwebwe mwakenuye kubana natwe muri kino kiganiro muri sanga cuno munsi mumvise cyari gishimikiye cyane gose kuvyerekeye ubuzima bw'impunzi aho zihere ere makambi atandukanye Fatuma Limasi Kalala na wose bampaje muhinga bw'ivyuma abakoze na Lidiane na Hazwe ndayifurize kwandanya muranirwa ndabasigiye kano karirimbo hanyuma nongera ndabahimiriza ko masahari imbere ibiganiro byacu biza kwibanda cyane gose kuri no munsi mpuza makungu wahariwe impunzi
ariko niri wacu nasungura icyo shatse suko narinda byanze Na sizo mwana na kuzo amotozi amuremeje Kuwa niti muti sijewe Uundara misitini na ikitindu mziza chane Manda kashu urundi uvone ama
saba tujishamba chakubiri Padupi mivirenge amazuru mivigaza Ilindu inakabiri ababenga baichwa.